Barundi kazi mwese ni mugira amahoro. Kubera ibihe bigoye n'ingorane zitagize izina tumazemo imyaka myinshi, haradutse muri iyi minsi abantu b'incacanya bashuhagiza ikinyoma bakagisuka mu Barundi babicishije mu binyamakuru n'amaradiyo amwe amwe. Nuko hadutse Abarundi bamwe bamwe bitwa ngo ni incabwenge, uza wumva bariko baradiha inkuru ngo mu Burundi hariho ubwoko bushasha tutari bwumve bwitwa abahutsi, ngo ni nabwo Burundi bwozera kurukiza mu kuva mu ngorane zatewe n'indyane twamamo. Hari ubwenge buhanitse abansi b'Uburundi batoye cyane cyane guhera mu mwaka w'1987 bwo kuyobya no kuzimagiza Abarundi mu gucanga amoko y'Abahutu n'Abatutsi, bitwaza kwiyoberanya kw'Abahutu bamwe bamwe binyegeza mu Batutsi bakiyita Abatutsi kubera gusa ko ba nyina babo ari Abatutsikazi, kandi base bazwi neza ko base b'amaraso ari Abahutu, maze bakimbira Abatutsi babihishijemo bakoreshwa n'abazungu bamwe bamwe bishinze kubandanya wa mugambi mubi w'ihonyabwoko ry'Abatutsi mu Burundi. Ntitugume rero tujuragirika. Uburundi bugizwe n'amoko atatu gusa: Abatutsi, Abahutu n'Abatwa. Mu migenzo kama n'amategeko y'Uburundi, umwana atwara ubwoko bwa se. Umwana avutse ku Muhutu n'Umututsikazi yitwa Umuhutu canke Umuhutukazi. Umwana avutse ku Mututsi n'Umuhutukazi yitwa Umututsi canke Umututsikazi. Murumva rero cane cane mwebwe gwaruka mukiri bato ko ata bwoko bwitwa Abahutsi buriho. Icyo kintu twaheruka kucumva ubwa mbere kuri Perezida Habyarimana Juvenal wo mu Rwanda mu bihe yariko arategura interahamwe n'impuzamigambi ingene zizokora ihonyabwoko ry'Abatutsi ryo 1994. Icyo kijambo rero uretse ko cyuzuyemo ububeshi n'ubugome bwinshi, si ikintu cyo gukinisha tugikwegera mu Barundi. Kanatsinda benshi mu bahimiriza ko ari cyo cyotabara Burundi babigira babizi, kuko hagati y'umwaka w'1987 n'uyu munsi Uburundi bwaratwawe imyaka 28 yose na perezida babiri tuzi twokwita Abahutsi muri iyo mvugo y'icaduka. Ariko nta mahoro bahaye Abahutu, kandi nta mahoro bahaye na gato Abatutsi, ahubwo nibyo bihe Uburundi bwabonye amakuba n'amaganya butigeze bubona kuva bubaho. Ntihagire rero incacanya zisubira kuyobya ubwenge bw'Abarundi zikoresha uruyeri rw'ububisha bwinyegeje mu majambo afobetse agenda hikahika nk'igicu gitwaye imvura. Ubumwe bw'Abarundi ntibuhagaze ku kuvanga amoko yabo, umwe wese afise akaranga kiwe kamere. Ariko biraboneka kandi byaramenyekanye ko ariho umugambi kwihishwa wo kuzimanganya ubwoko bw'Abatutsi biciye mu guhimiriza Abahutu kurongora mu Batutsi kazi kugira bitebuke hagwizwe bwa bwoko bushasha bw'Abahutu bitwa Abahutsi. Bumwe twari ko turavuga kuko nta Mututsi yitwa Umuhutsi. Umuhu w'Abahutsi n'Abahutu mu by'ukuri. Abo bita Abahutsi n'Abahutu bavuka kubabyeyi kuri base y'Abahutu na ba nyina b'Abatutsikazi. Ubumwe bw'Abarundi buhagaze ku gusangira igihugu n'ibyiza bikiranga, mu kukigwanira, mu gusabikanya mu rukundo utwo bimbuye mu mirimo itandukanye bakora, mu gutabarana indwara, ingwano n'ibiza by'ubwoko bwose. Ikibabaje canke kigoye Abarundi si uko bamwe bafise ubwoko ubu abandi buriya, ayo moko yose uko ari atatu yamye abana afashanya yuzuzanya mu budasa bwayo ntawo tuzi canke turasoma mu bitabo bya kahise ubwoko kanaka kuba bwarigeze bugwana n'ubundi. Ikigoye abarundi bo mu bwoko bwose cyane cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri gushika uwo munsi ni ukuburana ntaryo umukuru w'igihugu n'umwe yoza asubiza intahe mu gihugu akubahiriza ubutungane kuri bose atankunzi agahoza amarira n'amaganya abayingishijwe canke bahahamuwe n'ibyaha by'uruhererekane bidahanwa. Nayo kwitwa umututsi umuhutu canke umutwa nta kibi nta n'iciza kirimwo ni nk'uko wovuga ko nakayirabura canke yera ni nk'uko umwe avuka ari mugufi uwundi akavuka yirabura. Ikibi gusa ni ukwitwaza ubwoko kugira ukumire urenganye canke wice uwo mudasangiye ubwoko. Amoko ari mu Burundi twese twayasanzeho kandi dutegerezwa kuyasiga uko twayasanze kuko yose yaremwe n'Imana ngo abane yongere yuzuzanye kuko ntasa kandi ntasangiye impano n'imico muri byose mu buhinga bwo kubaho. Aho kuguma ducura ubwenge bwenyegeza ubujiji mu mitwe y'Abarundi cyane cyane tuyobya urubyaro rwacu ari nako dukamira mucoze b'abanyamahanga bama bariko barondera kutuzima kutuzingamika ngo ntituzure umutwe ngo twiteze imbere twebwe twitwa incabwenge twari dukwiye kwihutira nyabuna kwiyumvira no kumurikira Abarundi bene wacu uburyo butumbereye butagira ikinyoma kandi butagira uburyarya bwo tuma dushiraho intwaro irongowe n'abantu ataco yosa mu mabi Abarundi barimo kuva mirongo irindwi na kabiri gushika ubu kandi batagoswe n'ivyiyumviro bicurise kandi batagoswe n'ivyiyumviro bicurise by'imigambwe bakomokamo ibazwa ayo mabi. Aho honyene niho ubutungane butagigimiza buzosasigwa indava mu Burundi ukudahana ibyaha bigacika umugani abakoze ibyaha bakagaragazwa n'intahe idatamiswa ijambo maze ibinyoma n'amarimirimi ukwitana ba mwana no kurema ibara mu bantu hamwe no kudendekeranya ku byabaye muri kahise ku Burundi n'ababikoze bikaranduranwa n'imizi gutyo rero intahe ikavumera mu gihugu abasuma n'abicanyi bakadoma ku rutoke atampuwe bagahanwa bakihanagura ku buryo nabo baba bagifise agatima karebagana ko kwiba no kuyica bacutse umutima ubutagisubirayo. Aho honyine niho Burundi wese azotekanirwa akarima ntarimarime akiteza imbere adakebaguzwa inzigo y'akazikira n'imyikomo bigacibwa burundu mu mitima y'abana n'abuzukuru bazodukomokako. Barundi barundi kazi ngo ntabwirwa yabwiwe nuko amaso atukuye nayo ngo icicwa shaburiwe n'impongo nayo kandi ngo agasozi k'intabarigwa kahiye bagabo babona aha nagomba mbonereho ndabacire agace nongera ndabakebura. Murabona amatora yandi aregereje kandi murazi ko yama ajana n'iterabwoba ububeshi bwenyaguje ugwanko ubwicanyi n'ayandi mabi menshi ntimusubire gukangwa n'amajambo asohosa iyo migambwe yahemukiye na ntaryo ubutungane n'umutekano by'u Burundi ntimusubire kujondamira iterabwoba ry'imigambwe musanzwe muzi n'inyigisho ziheka ku moko kuko byarigaragaje ko abo mutoye muri ubwo buryo atari cyo babamaza ataco babamarira kuko n'ingunge zigungira ko gusa zikarya Abarundi zibihishije ko umuprezida w'umututsi atwaye igihugu si ukuvuga ko ari abatutsi bose baba batwara igihugu ari umuprezida w'umuhutu atwara niko kuko ntimusubire guhendwa igihambaye suko Burundi butwagwa n'umuhutu canke n'umututsi canke umutwa igihambaye nuko umukuru w'igihugu aba ari umurundi mukamutora mwitonze mukabaza umutima mukarinda mukarinda ubwoko ubwoba mukarengera ibyo babahendesha bagura amajwi yanyu mu bihe byo kwiyamamaza maze mukitorera intore nyayo ikunda Burundi n'abarundi itari yigera ihemukira abarundi yobakiza umudugararo ubukene ubusuma n'ubwicanyi ubutware nyabwo buri mu minwe y'umukuru w'igihugu niwe wenyine atuma igihugu kibaho neza canke nabi bivuye ku buntu canke ube gito kamere afise abandi bose muri leta canke n'amashingamateka n'abandi n'abakozi ba leta nk'abandi barategekwa mu mwumvikano gusa aho rero muze muhagabire nimwabona amatora ageze atangiye ingo zibereye zirafatwa kugira mutore uko mwifuza kandi ko bibereye atambuga itakugakanu aho gutora umubisha canke umuhimbiri mumubona kandi mumuzi mwose iba gutora kuko mwarabibonye ko utora nabi ugatwagwa nabi iri jambo ndaribashikije nk'umwana w'Uburundi n'abarundi mu rukundo rutarondera ingero n'amaronko kuko nta mahiganwa jewe nzoba ndimo ariko ndaje ushinga nuko abarundi botora neza kugira babeho neza ntibasubire kwikwegera amakara nk'igikoba Imana ya basokuru na basokuruza imurikire kandi irinda barundi nimugire amahoro intahe yiganze mu Burundi bishikirijwe kuri uyu wa 30 mukakaro 2019 na Maître Isidore Rufyikiri umukuru w'umuhari Morena murakoze